Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika, muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.5 n'ibice bibiri mu Burundi, hamwe na FM 104.3 mu Rwanda.
Twagerageza uburyo bwose umuhuza akabaduhanurira bakumva yuko akwiye gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, tukacyubaka twese, ndetse ubu cyari igihe cy'uko dutangura gutegura amatora y'2020.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, asaba umuhuza mu biganiro by'abarundi gufasha guhimiriza impunzi zigataha. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo y'inama nshingamateka y'u Burundi yuguruye ibikorwa byayo byo mu kwezi ku icumi ni mu kanya. Duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi bose radio ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Ethiopia. Igihugu cya Ethiopia cyatangaje kuri uyu wa mbere ikigandaro cy'iminsi itatu ku bantu 52 bapfiriye mu misunikano yabereye mu birori by'idini inyuma y'aho igipolisi kibatereyemo ibyuka byakira. Ibyo bikaba byashikirijwe n'ikinyamakuru cya leta ya Ethiopia. Abanyagihugu bo mu bwoko bwa Oromo bari bakoraniye ku munsi w'Imana mu gisagara cya Bishoftu bahafi y'umugwa mukuru wa Ethiopia ya Addis Abeba. Ibintu bikaba byagiye kuyangara nyuma y'aho igipolisi gitanguriye kubasukamwo ibyuka byokera. Ubutegetsi bwo muri iyo ntara bwatangaje ko abantu 52 bapfiriye muri iyo misunikano bariko barondera ingene bahunga. Abategetsi bo mu gihugu cya Maroc batangaje kuri uyu wa mbere ko igipolisi cyahagaritse abagore bashika kuri 10 bagirizwa kuba bari mu muhari wa leta ya Kiislamu, kandi ko bariko barategura ibitero by'ubwihebyi aho mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri Maroc amenyesha ko abo bagore bose bagerageje kugira baronke ibigwanisho by'ubumara bari gukoresha mu kugaba ibitero by'ubwihebyi, bakaba kandi bari batumbereye gutera ibibanza bikomeye byo mu gihugu hagati. Muri Afghanistan havugwa abagwanyi b'abatalibani bashobora kuba bashwaye mu gisagara gikomeye cya Kunduz inyuma yo guhangana n'abajejwe umutekano, aho bagerageje gukingira ibiro by'igipolisi ku rwego rw'intara hamwe n'ibiro by'ubusanzwe atwara intara ya Kunduz. Mu gihe umuvugizi w'umugwi w'abatalibani amenyesha ko bashinze ibendera ryabo hagati muri icyo gisagara, inyuma y'aho abasirikare ba leta bateshejwe bagata, abategetsi b'intara ya Kunduz wowo bamenyesha ko abasirikare b'igihugu ariwo n'ubu baramutswa icyo gisagara kandi ko batarota bakivamwo. Ni mu gihe kandi umugwi ujejwe gufasha igihugu cya Afghanistan mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba umenyesha ko igisirikare cya Afghanistan aricyo kiramutswe igisagara cya Kunduz. Umugwi ujejwe umutekano w'abamenyesha makuru wateye akamo imigwi yose iri kiragwana ko yokora ibishoboka kugira ikingira ubuzima bw'abamenyesha makuru basanzwe bakorera aho mu gisagara cya Kunduz. Imvura y'igihuhusi irimo n'umuyaga mwinshi yise Matthew yari yitezwe kugwa kuri no wa mbere mu bihugu vya Jamaica na Haiti yaguye, bikavugwa ko abantu batari bake bari mu kangaratete. Abantu babiri bo mu gihugu cha Haiti baramaze kwasiga ubuzima, kugeza ubu abavugwa ko bamaze guhitanwa n'ico gihuhusi bashika kuri 4. Ico gihuhusi gishobora gutumwa abantu bashika ku 15,000 bo mu gihugu cha Jamaica bava mu ngo zabo bakimurirwa handi. Nayo muri Haiti bivugwa ko abashika ku 2,000,000 ari bo bashobora kubangamirwa n'ico gihuhusi. Ikigo cita iterambere mu makungu gikorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko citeguye kurungika abakozi muri utwo turere tubangamiwe n'ico gihuhusi kugira bafashe amareta n'abanyagihugu cyasinzikaje. Mwomenya ko igihuhusi Matthew arico gihuhusi giciye mu ibahari Atlantique n'ibiyaga byo muri Caraïbes kije gikomeye kuva mu mwaka w'2007. Umuyaga wacu washizwe mu mugwi wa 4 bivuye ko ari gihuhusi gifise umuvuduko w'ibirometero 220 ku isaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ititabiye ibiganiro yategerezwa kuganira kugirana n'Uburusiya kuri uyu wa mbere ku bijyanye no gutora umuti w'intambara y'urutavana ko iri mu gihugu cya Siriya. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko ingingo bafashe itari umukino. Kirby avuga ko ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataco bitakoze kugira ibyo biganiro bishobore kugira icyo bishitse ko yamara ko ibitero by'igisirikare cya Siriya byabandanije kandi ko n'Uburusiya butashatse canke ngo bushobore kubahiriza ibyo bwari bwasezeranye kubijyanye no gusaba Leta ya Siriya ko yohagarika intambara. Itangazo rya Departement ya Amerika rivuga ko rivuga kandi ko naho biruko Amerika izobandanya inzira iyo kuganira n'Uburusiya kugira bashobore kubandanya urugamba rwo kugwanya iterabwoba aho muri Siriya. Igihugu cya Turkiya kimenyesha ko kiri ku ntambwe ya nyuma yo gukora ubuhinga bushasha bwo kwikingira bugizwe na za misile kubijyanye no gukinga ibitero by'abiyahuzi mu bisagara byacu. Fikri Isik, umushikiranganji wo kwivuna abansi, yatangaje ko ubwo buhinga bumaze umwaka n'igice buriko burigwa indwi akaba ariho buzotangura gukoreshwa mu guhagarika ibisasu bya rokete bitegwa na Leta ya Kiisilamu.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino yimwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD asaba umuhuza William Benjamin Mkapa kumvisha abarundi bahunze bagatahuka. Asigura ko ibihugu bimwe n'amashyirahamwe yitaye impunzi bidashaka ko abarundi bahunguka. Ibyo Evariste Ndayishimiye yabibwiye abamenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba inyuma y'urugendo yahoramwo muri Tanzania. Inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko bibabaje cyane kubona hari abarundi bahunze igihugu. Evariste Ndayishimiye amenyesha kandi ko ikibabaje kurusha ari uko hari ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka HCR gitaye impunzi bitifuza ko abarundi basubira mu gihugu cy'amavukiro. Ikibazo rero kiri mu byo Ndayishimiye n'umugwi yari arongoye muri Tanzania bavuganye n'umuhuza Mkapa kugira ngo afashe kumvisha impunzi ko atacyo zituma kuguma mu mahanga.
Ko hariho ibihugu abarundi bahungiyemo menga mbere ivyo bihugu bishaka kubafata nk'ingwati kugira vyerekane ko mu Burundi hari ngorane. Ubu dusigaye tubona hari n'abatoroka inkabe z'impunzi muvuze ngo HCR none abantu barinde abatoroka ko twarababonye batorotse bagifise amakarata ya HCR mugabo wisazwe yutashe ibaza gusubiza ikarata ya HCR no kuvuga barayitorotse vyerekana ko irafise inyungu none nk'abakozi bakora impunzi zo heze hungutse bazocaje gukora he ako nakararo k'inyungu umwe wese abayifitiye kandi iyo umuntu ari umunyamahanga nta uzogukunda kuruta wewe ingene ikunda. Aho rero birakenewe yuko haba abandi bantu babwira bati erega mu Burundi ibintu byarasubiye mu buryo. Nuvuga yuko ivyo bihugu bimera nk'ibyo byafashe ingwati biteza kumva yuko ari abarundi badakwiye kwitwa impunzi kandi bafise igihugu cyabo cy'amavukiro atangorane bariko barakironkerako. Icyo rero twarakivuganye umwanya kuko twararavye abarundi bari hanze turabashyira mu migwi dusanga ubwa mbere hoho hari habarundi abene gihugu basanzwe batewe ubwoba n'abanyepolitike bamwe benshi barahunga bazi ngo mu matora hazubwicanye.
Iruhande yaba hari n'undi mugwi kandi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD adatahura ikihugumiza mu buhungiro.
Hariho n'undi mugwi w'abanyepolitike bari basangiye ivyumviro vya politike n'urya mugwe w'inkorabara baciye babakurikira nabo baje hanze kubera ubwoba mugabo ari abantu atakiwe bakoreye Burundi ni benshi cyane. Hariho nabandi bagiye kubera gashavu kubera batagiye ku mariste y'abatorwa ngo babe abakuru mu buzima bw'igihugu. Nabo twagerageza uburyo bwose umuhuza akabaduhanurira bakumva yuko akwe gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro tukacubaka twese ndetse ubu cyari gihe cy'uko dutangura gutegura amatora 2020. Na hatamuhuza yobaho nka CNDD-FDD turafise intumbero yuko nabo nyene aho twohurira hose tutarinda umuhuza ari kubereka yuko akwe gutaha. Wombwira nk'igituma rufikiri adataha muri Burundi. Dufate akarero kamwe wombwira igituma ntibantunganya adataha mu gihugu cy'Uburundi.
Evariste ndayishimiye yibutsa ariko ko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungano atanu mu yo kwihenda ngo arerekewe n'ibiganiro bihuza abarundi canke naho ngo yotakakirwa nk'abandi barundi asigura ko abantu batosaba ubutungane gukora budahengama hanyuma afite ibyo bagirwa bagaca bakamirwa mu cogeje anasaba abantu kutitiranya amabi yakozwe muri kahise na yakorwa ubu
hari abantu twasanze bashaka gufata kuvanganya ubwicanyi bwabaye kera n'ubwicanyi ubu buri ko buraba muri ibi bihe ntawe bisabisana ubwicanyi bwa kera n'ubwicanyi bwagiye bugerekera nako imyaka myinshi cyane ku buryo mu masezerano y'Arusha basanze bose bavuga bati ubu bwicanyi bwabaye reka ibintu bishyire muri wa mugwo kumenya ukuri no kurekuriranira kuko atareta yari yarigeze ibigira ko amatohoza imenye iti uwo yakoze iki kugira kiri bwo rubanza ntitwoca rero dufata ubwicanyi bw'uno munsi ngo tubwitiranye na bwa bwicanyi bwa kera bwo mu 35 mu 72 mu 93
munyamanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi asanga kandi ataco bitwaye kubona batavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe bamwe batari mu biganiro bihuza abarundi
cyenda kumviriza umengo uri kuvuga yuko mu Burundi atamahora hari kubera Senared itagiye mu biganiro none Senared nyereka aha mu Burundi nyereka ikintu kibujije ku Burundi bubandanya ngo kubera Senared itagiye mu biganiro ubu mwene mwijoro woza wumva umuntu a declare ngo nanje nagize umugwi w'abagwanyi witwa uko ukaza umva uwundeje ati nanjye nagize umugurumo w'abagwanyi witwa uko wocuza kuvuga ngo none leta guwo mugu wavutse nawo ngo ntibogire ibigani umva twohereza he ibi bintu biba iyo amatora aheze uravyibuka na deze ikibi ntivyavuga uko nyene bose bava ibiganiro ibiganiro baca bafatanye politike bose baca baja mu bigani baca mu kayanza basohotse bafise urupapuro rw'inzira rwo mu kayanza abantu barondera aho bihisha mbere twovuga yuko bajya taco biyotsa babazanye kugira ababakingire
mu minsi heze ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ya sel yavuze ko abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi bagera ku 300,000 ibi bitigiri biyamirizwa na leta y'u Burundi imenyesha ko amashyirahamwe amwamagagamisha ibitigiri by'impunzi kugira ngo yambike icyayi ubutegetsi anerekane ko ibintu biyangara mu Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi asaba leta y'u Burundi kurungikira vuba urwo rwego rukurikirana ibikorwa bya leta integuro y'itegeko isubiramo amafaranga leta ikoresha ibyo umutegetsi yabishikirije ejo kuwa mbere ariko atanguza ibikorwa by'inamashinga amateka byo muri kuno kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2016 ni inkuru ya Evariste Nzikobanya.
Nous déclarons ouvert les travaux de la session parlementaire ordinaire 2016. Nous vous remercions.
Uwo ni umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi ariko atanguza kuri uno wa mbere ibikorwa by'iyo nama nshinga amateka bitangurana n'ukwezi kwa cumi uno mwaka wa 2016 inyuma y'ukwezi kose bari mu karuhuko uwarongoye inama nshinga amateka yashikirije ko abashinga amateka bagendeye ababatoye mu ntumbero yo kwitabira ibikorwa by'iterambere umushinga amateka Pascal Nyabenda avuga ko mu byaranguwe harimo kubaka inyubakwa rusange nk'amashure amavuriro n'ibindi mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi yashikirije abashinga amateka integuro z'amategeko zigera kuri 12 zarungitswe n'ubushikiranganje butandukanye kugira zizigwe zongere zizohinyanyugwe bibaye ngombwa uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abarongoye ko muri izo nteguro z'amategeko y'integuro isubiramo amafaranga leta izokoresha itarimwo yaciye aboneraho akaryo ko gusaba leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'ubutunzi kuyirungika byihuta kugira yigwe mu zindi
étant donné que le projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre
integuro y'amafaranga leta ikoresha ntiri ku rutonde rwizarungitswe na leta y'u Burundi inama nshinga amateka isabye leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira iyo nteguro idushikire mu maguru masha kugira dutegekanye umwanya ukwiye wo kuyiga no kuyemeza naho biri uko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta aheruka kubwira abamenyesha makuru ku integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta iri kwirakoresha muri kino gihe itazosubigwamwo Desire Musharitse yavugiye mu kiganiro cabereye mu ntara Cibitoke ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ko ibintu byifashe neza mu by'ubutunzi mu gihugu
kuri iri tegeko turiko turakoresha muri uno mwaka twashaka kumenyesha yuko itazosubigwamwo izosubigwamwo ku mvo yuko ibyo twategekanije dusanga bimeze neza uhari uravye rero igituma bimeze neza nuko cyane cyane twashaka gushimira abagwizatunga batanga ikodi n'ikigobe n'abarundi bose bari ku kivi basanzwe bafite imirimo yo kudandaza n'ukuri twashaka kubashimira cyane kuko ibi byerekeye ukumwe n'umutekano wagiye biyongera biraboneka neza rero yuko n'umwimbu wagiye uraduka na ubere kagenda iratoza amafaranga arenze gato kuri twa twategekanije.
Umushinga mateka Pascal Nyabenda iyamirije nk'uko abandi bategetsi b'u Burundi bagize imisi babikora icegeranyo c'abahinga ba ONU kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi ashikiriza ko ibiri muri cucegeranyo binyuranye n'ibibera ku butaka bw'u Burundi.
C'est que ce rapport reprend des rumeurs et des fausses allégations.
Igitangaje nuko ico cegeranyo cuzuyemo ibihuha n'ivyagereje bidafashe abagikoze barazi ko mu Burundi hari ibihuha byinshi kubw'ivyo inamashinga amateka y'u Burundi iboneyeho akaryo ko kwibutsa ko abarundi bunze ubumwe kandi ko batazigira bicanwa imirwi kandi ko batifuza intambara. Umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi aterakamo inzego z'umutekano kubandanya zikorana n'abanyagihugu mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano mu kuburizamwo uwo wese yifuza kubihungabanya. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tuve mu Burundi tusimbire mu Rwanda ku munsi wa mbere isi yahimbaje umunsi wahariwe uburaro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasabye leta z'ibihugu gukemura ikibazo kiriho cyo kubonera uburaro abatuye mu bisagara bito na binini. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yatanguye gukorana n'abashoramari mu gukemura ikibazo cy'amacumbi. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa na Assumpta Kaboyi mu Rwanda.
Ikigo gishinzwe imiturire mu Rwanda kiravuga ko mu myaka itatu iri imbere kizaba cyarubatse nibura amazu aciriritse agera ku 40,000. Ubushakashatsi bwakozwe n'umujyi wa Kigali mu myaka ya 2012 bwagaragaza ko amazu aciriritse ari ay'abantu bahembwa hagati y'60,000 kugeza ku 300,000. Ikigo gishinzwe imiturire kivuga ko cyifashishije abashoramari gahunda yo gutuza abatishoboye mu mujyi wa Kigali ishobora kugerwaho. Engineer Didier Sagashya niwe muyobozi w'iki kigo gishinzwe imiturire mu Rwanda.
Ubureta yashyizeho amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yemerera umushoramari uje kubaka amazu aciriritse ko tumufasha mu bikorwa remezo, imihanda, amashanyarazi, amazi, imiyoboro y'amazi n'ibindi bijyana n'ibikorwa remezo. Urumva ko leta ifite umurongo wo kuvuga ngo ubwo muri uno minsi nta mafaranga leta yari yabona yo guhita itangiza ibikorwa byo kubaka, ariko abashoramari baza ikabaha amafaranga yo kugira ngo ibyo bikorwa remezo bijyemo kugira ngo igiciro cy'amazu kigabanuke.
Kubona icumbi rijyana n'ubushobozi bw'umuntu biracyari ikibazo ku isi yose, biturutse cyane cyane ku bantu bagenda bimukira mu mujyi ari benshi. Umuryango w'abibumbye uremeza ko 1/4 cy'abatuye ibice byitwa ko ari umujyi bagikomeje kwibera mu mazu adashobotse. Mu Rwanda naho abantu batuye muri ubu buryo buzwi nko mu manegeka bakomeje guhangayikishwa n'ubuzima babayeho. Iyi imvura iguye baba bazi ko itabasiga bitewe n'uko hari abigihitana. Nibyo bavuga n'Ijwi rya Amerika bumvikanishije.
Baraza gute bakavuga ati utuye mu manegeka, ntabwo twemeye kutura hangaha, nta muntu uzaho yerekeza, nta n'uzavuga ati bizagenda gute.
Nukuza akareba ikibambasi cy'inzu bakandikaho. Ikibazo nuko umuntu abatuye ariko ari kavukire yawo, urahavukiye urahasaziye uzajyashye.
Ikibazo cy'imiturire idahwitse ntikigaragara mu mijyi gusa, kuko n'abatuye icyaro hari bamwe mu baturage bigaragara ko batuye ahantu hadafatika. Aba baturage nabo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba nabo bavuga ko kubona aho batura heza ari ikibazo.
Nutwo mpinze tuntunga n'ukuri na 20 sinayabona.
Nta munsi y'urugo ntaho mpinga ni ikibanza, intambwe z'ikibanza gusa.
Turya twacu icuro.
Hagati aho ariko hari n'abemeza ko kugira ngo umujyi wa Kigali ugire amacumbi ahendukiye abawutuyemo atari ibintu byoroshye, ku mpamvu zitangwa zirimo kuba ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi bigihenze.
Ikindi kintu kimwe gikomeye tugomba no kwitaho ni ikintu cyerekeranye n'inguzanyo. Amabanki atanga inguzanyo, igiciro cy'inguzanyo kirahenze. Wishyura amafaranga 17-19% ku ijana ku nguzanyo baguhaye. Ari amafaranga rero ahenze, kuko kugira ngo umuntu abashe kubona icumbi riciriritse agomba no kugira inguzanyo iciriritse. icyo rero turimo turaganira n'inzego za leta zifite mu nshingano zazo ibyerekeranye n'imari kugira ngo turebe ni gute ikibazo cyerekeranye n'inguzanyo zihenze cyangwa ziri hejuru n'inyungu iri hejuru cyabonerwa igisubizo. Urumva rero tugomba gukora ku buryo ibikoresho by'ubwubatsi bigabanuka kugira ngo umuntu byibuze abone inzu iri hagati ya miliyoni 8 kugeza kuri miliyoni 20.
Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2012 n'umujyi wa Kigali ku bakenera amacumbi bwagaragaje ko hakenewe miliyari 118 z'amafaranga y'u Rwanda mu gushaka imari mu bwubatsi bw'amazu agenewe abakene. Kugeza ubu uko iminsi ishira niko kwiyongera kw'abagana ibice by'imijyi ku isi nabo bakomeza kuba benshi bakurikiye cyane cyane amahirwe aba mu mujyi ataba mu bindi bice by'icyaro. Umuryango w'abibumbira uvuga ko byibura miliyari imwe y'amacumbi ikenewe kugira ngo mwaka 2050 kugira ngo abagana ibice by'imijyi bangana na miliyoni 50 ku mwaka bazabonerwaho kuba badateje ikibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe, abanza twibwire.
Yego, mwiriwe neza Etienne.
Wiriwe neza
Etienne, ninahazwe.
Urakomeye cyane.
Ego,
ikaze kandi kuri rya Amerika. Iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make, wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo afasoni hugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni wanyu mu ntara, none se abakunzi barajwe rya Amerika hari uruhare mubitezeho?
Uruhare rwabo ni runini, hari ukuzora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazabafise mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda irahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo nukuzo kwa kila mmenyesha makuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Ni radio yanyu iwanyu mu ntara, kandi ni ikiganiro cyanyu nkuko mubyumvise. Ahanini tuzabaha urubuga, tuzabaha ijambo mutugezeho ibyo mwifuza. Twifuza ko ubwanyu mwagira ijambo rirambuye muri iki kiganiro umunsi ku wundi. Mbibutse ni kuwa mbere kugera
kuva igihe cy'isaha indwi kugera igihe cy'isaha indwi n'iminota 30.
Kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kandi kuba twandikira mbibutse adresi yacu mwakoresha email ni radio@gmail.com. Ikiganiro kizayoborwa na Diane Nininahazwe.
Murakoze.
Nange ndabashimiye kandi. Nta handi ni ku Ijwi rya Amerika.
Cyuti muduteza amatwi, ubu naho Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ijambo risobanura imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika.
Ibihugu vya muri Afrika bishaka gukorana na Amerika, bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira ku mfashanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukorana n'akarere ka Afrika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafrika bose. Ibyo byatangajwe na Perezida wa Amerika Barack Obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika. Imitaha ya Amerika mu karere ka Afrika yiyongeye ibice 70%. Ibidandazwa Amerika ishorera muri Afrika byariyongeye bikomeye. Mu kiringo cy'imyaka ibiri kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya Amerika na Afrika, amasosiyete yo muri Amerika na Afrika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi 15 z'amadolari mu bizofasha iterambere muri Afrika mu bijyanye n'ibisata by'amahinguriro, amagara y'abantu n'amasoko ntangangufu atageramira ibidukikije. Amasezerano y'ukwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku byerekeye ubudandaji ryahuje Amerika n'akarere ka Afrika byongereza amafaranga arenga imiliyaridi 9 y'amadolari mu byerekeye ubudandaji n'imitahe n'akarere ka Afrika. Mu gihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije, naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike byo mu karere ka Afrika, umwimbo w'ubutunzi mu karere ka Afrika yose uracangana n'umwimbo w'ubufaransa bwonyene. Igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa Amerika ishorera hanze, no kuvuga hafi y'ibice 20%, nivyo bija mu karere ka Afrika. Igikenewe kugira ivyo bihinduke no kongereza igitigiri cy'abanyafrika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri 2023 basanzwe batagira umuyaga nkuba. Imyaka 3 inyuma yo kumugambi ukongereza umuyaga nkuba muri Africa Power Africa utangujwe ibice bitari bikevye muri Nigeria, Tanzania n'u Rwanda birafise umuyaga nkuba. Ivyo no kuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi mirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya. Leta zunze ubumwe za Amerika ni sosiyete y'umuyaga nkuba General Electric vyatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishyigikira amashyira hamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashyira hamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni 60 zironswa umuyaga nkuba. Kugira habi iterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ku bihugu byo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza. Ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka. Ibihugu byo muri Afrika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu gwaruka gwavyo. Perezida Obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri Afrika, mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere, ngo akarere ka Afrika kazotera imbere atankeka. Avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika buzotera buje imbere. Ngo ivyo ntibizogerera akamaro gusa akarere ka Afrika, bizogerera akamaro kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu.
Igari jambo risobanura imigabane n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko imbere yaho reka duha kanyaro zine munezero atubwire muri make amakuru yo hirya no hino ku isi yadushikirije.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi, igihugu cya Ethiopia cyatangaje kuri uyu wa mbere ikigandaro cy'iminsi 3 ku bantu 52 bapfiriye mu misunikano yabereye mu birori by'idini. Inyuma ya igipolisi kibatereyemo ivyuka vyakira, ivyo vyatangajwe n'ikinyamakuru cha Leta ya Ethiopia. Abategetsi bo mu gihugu cha Maroc batangaje kuri uyu wa mbere ko igipolisi cyahagaritse abagore bashika kuri 10 bagirizwa kuba bari mu muhari wa Leta ya Kiislam, kandi ko bariko barategura ibitero vy'ubwihevyi aho mu gihugu cha Maroc. Nayo muri Afghanistan havugwa abagwanyi b'abatalibani bashobora kuba bashwaye mu gisagara gikomeye cya Kunduz inyuma yo guhangana n'abajejwe umutekano, aho bagerageje gukingira ibiro vy'igipolisi ku rwego rw'intara hamwe n'ibiro vy'ubusanzwe atwara intara ya Kunduz. Umuvugizi w'umugwi w'abatalibani amenyesha ko baza bashinze ibendera ryabo hagati muri ico gisagara. Abategetsi b'intara ya Kunduz bobo bamenyesha ko abasirikare b'igihugu aribo nubaramuswa ico gisagara kandi ko batarota bakivamwo. Imvura y'igihuhusi irimo n'umuyaga mwinshi bise Matthew yari yitezwe kugwa kuri uno wa mbere mu bihugu bya Jamaica hamwe na Haiti yaguye, bikavugwa ko abantu batari bake bari mu kangaratete. Abantu babiri bo mu gihugu cya Haiti baramaze kwasiga ubuzima kugeza ubu, abavugwa ko bamaze guhitanwa n'ico gihuhusi bashika kuri 4. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ititabiye ibiganiro yategerezwa kugiriranira n'Uburusiya kuri uyu wa mbere ku bijyanye no gutora umuti w'intambara y'urutavano ko iri mu gihugu cya Siriya. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko ingingo bafashe itari umukino. Kirby akavuga ko ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika ataco bitakoze kugira ibyo biganiro bishobore kugira icyo bishitse ko. Igihugu cha Turkiya kimenyesha ko kiri ku ntambwe ya nyuma yo gukora ubuhinga bushasha bwo kwikingira bugizwe na za misile ku bijyanye no gukinga ibitero by'abiyahuzi mu gisagara byacu. Fikri Isik, umushikiranganji wo kwivuna abansi, yatangaje ko ubwo buhinga bumaze umwaka n'igice buriko burigwa, iyi ndwi akaba ariho buzotangura gukoreshwa mu guhagarika ibisasu bya rokete bitezwe na Leta ya Kiislamu. Turukiya iriko irakora kandi ibigenda juru bishobora kugabisha igihe hari ibisasu bitewe muri Turukiya.
Radijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana, amakuru nayo mwayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.